Mwigani lo yamenyesha makuru umukuri huri lo jama sendika yabani mumu urundi kosesona ya vuzwe kuhi higani lo chatungani juwe munhumbero yukwele kanagahaze karimu chegani lo china mashikiranga anji yize kubijanye niteke korigenga ukosora usumba sumbane bugi mishahara mwakozi bareta yoneguro huko visigurwa na Victor Ndabani we umukuri huri lo yizwe harachiri mnyaki tarimike kandi igwa naba hinga mba makungu hamwe naba warundi mwribo harimuwa seru kila reta nama sendika wakawa vashi zweho kugirango vikunde batuarelo muti ikibazo chuk usumba sumbane bugi mishahara mu Burundi. Icyo ni ikorwa cyatanguye mu mwaka wa 2007 maze leta n'abigisha bakomeza kuganira kugeza mu ntango z'ukwa kane 2015 babona gusinya amasezerano. Ayo masezerano avuga ko ikosorwa ryari gukorwa mu ngingo bibiri. Ubwa mbere mu myaka ine yakurikira habwirizwa gutangwa uturusho ku bakozi bafite imishahara iri hasi cyane no kuduhagarika ku bafite imishahara yitwa kuri hejuru rwose. Ikingo cya kabiri cyari cyo gushyira mu ngiro umugambi wo kunganisha imishahara y'abakozi ba leta. Icyo kingo cyabwirizwa kugerwaho habanje guhera ivyigwa bishira ubuzi mu mirwi no kubuha amanota. Abarimu basanga amafaranga bagenewe yo kubakuriraho ubusumba sumbane bw'imishahara adahagije na gato bagasaba leta ibiganiro bishasha kandi birungikwamo abashobora gufata ingingo mu kibanza cyayo. Victor Ndabani we umukuru wa Kosesona
kiraba rero iyi ntumbero yuko inama cyanganje yasabye ko hokoreshwa ibahasha y'imiyadi 34 leta yatanze kugira dushobore gutangura kosoroga kusonosana bw'imishahara bunaranduranwe n'imizi burundu mu masereka tubona ko bidashoboka kandi gushika uyu munsi iyo bahashyiragwa gukoresha kuko nta mategeko araboneka ayigenga. Turifuza yuko mu minsi ya vuba leta yotunganya ibiganiro n'amasendika kugira duhanahane umuco dusiguriranire kumvishanye ibijanye n'ibiri muri nyinteguro kugira tubitahure kumwe. Izaro tukifuza ko leta yoheze ikaturungikira abantu by'ukuri bashobora gufata inkingo mu kibanza cyayo. Uko byamaze kugaragara ko abo twakoranye mu minsi yari iheze womengo nta ubasha bwo gufata inkingo mu kibanza cya leta bari bafise.
Kugeza ubu amasendika y'abigisha amaze guharura imyarizi hafi 135 zoyashoboza kurenganurwa. Nahari menshi ndabane batwara ko sesona sanga tacana ni ibiganiro n'umwumvikano.
Igihe twa kumvikana kuri iyo bahasha ntacyo buza tutaje inama n'ingingo na leta yiye amafaranga yova ninge nazo zaraboneka ko nazo twa barundi aho tubaye turahabona ibibazo bihari tugahana umwanya kuzuza turayarondira mugabo ivyigwa byaraheze twabishize ngaho. Ikibazo cy'imishahara maze kimaze imyaka myinshi kivugwa turifuza ko ivyigwa byacu byose byohera n'amasanga tugume tuvuga iby'imishahara gusa n'umwanya wo kuza kwiyumvira iyindi migambi ikomeye kufasha abigisha kufasha mu iterambere ry'igihugu. Nta mbavu y'izi miliyari 125 hari handi mafaranga azoza gukoreshwa mu kubohora ya amapeta y'umukazi iyo bahasha nayo ikabingana n'imiliyari zishika ku 9. Murumva rero gushika umunsi amasendika uriye muri kosesona ibyo dusaba leta biza kugira agaciro k'imiliyari zishika 135 hafi na 5.
Anabonera kagohe leta kugira ngo ntizo kwisange ariko yishura ibihane by'umurengera.
Tufatiye ku byo twari twarasezeranye abakozi dufata ko iyi nteguro y'itegeko rikosora usumasumane bw'imishahara mu kingo cyayo kigira kabiri dufata ko iri mu ngiro guhera itariki imwe y'ukwezi kw'indwi. Byumvikane neza yuko rero habwirizwa ko gucokorwa mu maguru masha kugira leta ntibandanye ikwega ibirarirane bidoshobora kuyigora kuriha ko gushikwa abakozi dufata ko twamaze kwinjira muri icyo kiringo guhera muri uku kwezi kw'indwi turimo.
Umushikiranganji w'abakozi n'akazi Domine Banyankimbona yatubwiye kuri telefone ko umushikiranganji arongoye hari abantu basanzwe bavugana kuri bino bibazo kandi ko bwiye kuzokorana nabo buheze ubishure. Muri make yagize ati tuzoraba tuvugane nabo dukorana tuzobishura. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.